turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM ijwi rya Amerika 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio ijwi riyobora ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe ubushikiranganje bw'itahamagara y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda burabandanya umugambi wo gupima ikiza cha COVID-19 abanyagihugu bubasanga mu burere barimwo abapimwa barashima naho hari ibikibabangamiye
yewe nta bushobozi mfite n'abana batoya nk'inzi y'icyumba na saro biba bikaze nyine.
Uyu numwe mu banyagihugu bo ku murwa mukuru w'u Rwanda I Kigali basigura ko ukwikumira ko basanganye ico kiza bigoye bivuye ku mazu mato mato babamwo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume hagufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika makuru yacu tuhere mu gihugu cha Kenya. Upolisi itangaza ko abantu bagera kuri 13 baraye bahitanywe n'umuriro watewe n'ikamyo yari itwaye igitoro mu burengero bw'ico gihugu abatari bake barimwo abihutiye gushaka kuvoma ico gitoro iyo gihe iyo kamyo itembagara bakomeretse nkuko polisi bandanya ibisigura. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru rivuga ko iyo kamyo yahenutse ku mugoroba w'ejo kwa gatandatu umudereva wayo ari kwagerageza guhunga iyindi kamyo yagira igongane nayo mu ibarabara ricamo imiduga myinshi hagati ya Kisumu n'umupaka ico gihugu gihana na Uganda. Mu ndembe ziriko zivurirwa mu bitaro bitandukanye harimwo abana icatumye haduka umucanwa inyuma y'itembagara gico gikamyo ntikirashobora kumenyekana. Tuve muri Kenya tuja I Buraya aho bahitanywe n'imvura ivanze n'imiyaga myinshi yaguye mu mpera zinondwi mu bihugu bimwe byo mu burengero bw'uyo mugabane baje barenze 180 ibitigiri bishasha byatangajwe uno munsi n'abakiri ko bararondera abo barabomorewe ko n'ibihome. Polisi yo mu Budagi ahavugwa benshi bahitanywe n'ico gihuhusi ivuga ko ico gihugu cabuze abarenga 150 ubirigi nabwo bukemeza ko ku ruhande rwabo barenze 25 ejo kwa gatandatu. President Budagi mu rugendo yakoreye mu karere kitwa Skuld kari mu twasinzikaye kurusha utundi muri ico gihugu yavuze ko abakeneye gufashwa ari benshi cyane kandi ko ubwo bufasha bazobukenera mu kiringo kirekire. Umushikiranganzije w'ubutunzi muri ico gihugu nawe vyitezwe ko kuwa gatatu w'indwi iza asaba leta kurekura byihuta amafaranga yo gufasha abanyagihugu agera ku miliyoni 354 z'ama euro. Yabwiye kandi imenyesha makuru bikorera muri ico gihugu ko leta itegerezwa kwiyumvira gutangura gusanura inyubako zirimwo amabarabara n'ibitarugwa vyasenyutse. Afatiye ku vyononekaye yemeza ko ari umugambi ushobora gutwara amamiliyari n'amamiliyari y'amafaranga akoreshwa I Buraya. Dusozerere muri Haiti aho umutambukanyi wa Juvenal Moïse yahoze ari president w'ico gihugu yatahutse inyuma yigandagurwa ry'umugabo wiwe Martin Moïse yaramaze hafi indwi zibiri ari kuvurirwa mu bitaro byo mu gisagara cha Miami kiri muri leta ya Florida aha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Tuributsa ko yacitse ku icumu igenekerezo ry'indwi uku kwezi aho abishe umugabo wiwe babasanze ku muhana wabo bwite hama batangura kubamyijaguriramo amasasu ariko we Imana irakinga ararokoka nta jambo na rimwe yigeze avuga ashitse muri Haiti. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP dukesha ino nkuru yavuze ko yatahukanywe n'indege itari mu gisata cy'ubudandaji jet privé mu gifaransa ariko iyo ndege ntiyavuze uwo yegukira. Yari yambaye ikanzu yirabura iri ku ikoti itamenwa n'amasasu, ukuboko kwiwe nako kwariko ibipasuma n'ibindi bikoresho vyo kwa muganga bigushigikiye. Abahinga mu vya politike ya Haiti babwiye AP ko bitangaje ingene yihuse gutahuka. Abavuganye n'iryo torokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika basesanguye bavuga kandi ko ugutahuka kwiwe gushobora kuba gusiguye ko yipfuza kwinjira muri politike ya Haiti. Bitegekanijwe ko nyakwigendera Juvenal Moïse ashingurwa igenekerezo rya 2023 uku kwezi ikwindwi. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aya makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gihugu cy'u Rwanda. Ubushikiranganje bw'itamagara y'abantu muri ico gihugu bubandanya ibikorwa vyo gupima abanyagihugu ikiza ca COVID-19. Vyitezwe ko hapimwa ibice 20% vy'ababa ku murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Abazopimwa bose bazobasanga mu burere babamwo. Ikibazo c'uburaro buto kiri mu vyo abamaze gupimwa basaba gukemurirwa mu ntumbero yo kutanduza ababo igihe bosanganwa ubwandu. Ikigali mu Rwanda ni nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboye.
Iki gikorwa kije nyuma yaho umujyi wa Kigali ushyiriwe muri gahunda ya guma mu rugo, nyuma yaho bigaragaye ko umubare w'abandura COVID-19 mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ukomeje kwiyongera. Mu duce tunyuranye tw'umujyi wa Kigali aho ijwi rya Amerika ryabashije kugera, wasanga abaturage babyigana bifuza gupimwa. Ikibazo cyagaragaye ni cy'abaturage bagiye bapimwa bakagaragara ko banduye bagahisha bagenzi babo cyangwa se abo babana ko banduye. Uyu mubyeyi twasanze mu murenge wa Nyarugunga mu kari ka Kicukiro yari yishimiye igisubizo hawe cy'uko ari muzima nyuma y'uko yabanaga n'uwanduye COVID-19 atabizi.
Nafite ubwoba yaraje arabiduhisha tukajya dusangira nawe tukaryamana tubimenya nyuma kandi uwo musize mu nzu yaraje kandi n'umukobwa ukiri mutoya arabiduhisha akajya asangira n'abana ku icupa ry'amazi natwe tukaryamana kombi aja yize kandi ayifite abizi ko ayifite asi wanjye ndamwakira. Ubwo rero ararwaye n'ubu ngubu ari mu nzu. Niyo mpamvu nishimye ko numvaga nacitse umugongo, numvaga umutwe undya, numvaga ahantu hose nta rugingo ruzima mfite, ariko kuba ndambaye muzima ndishimye cyane.
Ikibazo cyagaragariye aho ijwi rya Amerika ryageze ni icy'abaturage baba mu mazu mato basabwa kuba bakwiheza mu gihe basanze hari uwanduye, ariko bakagaragaza ko bitazaborohera bitewe n'imiturire yabo. Uyu n'umwe wavuganye n'ijwi rya Amerika wo mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Yewe nta bushobozi mfite, mfite n'abana batoya kandi tuba tuba mu nzu zitatumwe nk'inzu y'icyumba na saro bikaze nyine nta kundi nyine.
Usibye abaganga bari muri iki gikorwa cyo gupima abaturage, izindi gahunda zirimo gushyira abaturage ku mirongo, kubigisha akamaro ko kwipimisha birakorwa n'abandi bakozi ba leta batarimo gukora muri ibi bibi. Madame Ingabire Nkusi Josine asanzwe akora muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ari mu baje gufasha abaturage bo mu murenge wa Rusororo. Yatubwiye icyo bakorera umuturage basanze arwaye kandi afite amikoro make atamuha ubushobozi bwo kuba yakuzuza ibisabwa byose kugira ngo atanduze abagenzi.
Inzu turi kubashyiramo iyo tumusanze ari positifu hari umuti w'ibanze babanza kumuha, iyo turangije kuwumuha tujya kureba iwe ahatuje ese azabona icyumba agomba kubamo wenyine. Ibyo tukabireba. Ese ibyo kurya bazabibona niba ari chef wa famille ari utunze umuryango, hanyuma hari ibyo kurya leta yateganyije ku bantu dusanganye iki kibazo kandi bari basanzwe barya ari uko bagiye gukora. Ibyo nabyo birahari, bivuze ngo rero turabanza tukamujyana tukamugeza iwe tukamwigisha impamvu akwiriye kwiha akato, tukamwigisha impamvu akwiriye kuguma mu nzu akirinda, tukamuha ibyo kurya bizamutunga muri iriya minsi dutegereje yuko ibizami bye ibisubizo bishobora kuza nanone ari byiza. Tujya kureba uko yaramutse, uko oxygene yihagaze, uko abo mu rugo bameze, niba atabanduje, niba akomeje kwiha akato. tugenda tubasura umunsi ku munsi tukabikora raporo.
Abaturage barimo gupimwa COVID-19 batoranijwe n'ubuyobozi bw'akagari bufatanije n'ubw'imidugudu, bagiye batoranywa bagenda basimbuka urugo bagafata urugo bagasiga urukurikiyeho bagafata urundi. Hagapimwa kandi umuntu wese urengeje imyaka 18. Nibare yavuye mu bipimo byakorewe mu mujyi wa Kigali ntiramenyekana, ariko Minisiteri y'ubuzima yarayisohoye itangazo rigaragaza ko abantu 1,997 ari bo bantu bashya banduye COVID-19, bigaragara ko abanduye biyongereyeho 1,000 mu bari basanzwe basohorwa buri munsi n'iyi minisiteri. Mu banduye ku munsi w'ejo bagera ku 2,000, abasaga 1,300 nabo mu mujyi wa Kigali, bikaba bisobanura imibare mishya yarayivuye mu tugari twapimwe ku munsi w'ejo. Kugeza ubu imibare itangazwa na Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu 54,549 ari bo bamaze kwandura COVID-19, barimo 38,000 n'158 bamaze gukira, abagera kuri 638 bamaze guhitanwa n'iyi ndwara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga ku vya COVID-19 mu karere ka Afrika y'Ubuseruko, abashakashatsi muri Uganda babandanya kurondera ingene kikiza co tuzwa hakoreshejwe ibiterwa bitandukanye, inyuma yaho ikigo ca leta kijejwe imiti muri ico gihugu NDA yocemereye umuti wakozwe n'umwarimu wo muri kaminuza ya Mbarara. Abandi bashakashatsi muri kaminuza ya Guru iri mu majaruguru ya Uganda nabo bakoze uwundi muti uje batanguye kugeragezwa. Umenyeshamakuru ijwi rya Amerika ikampa muri Uganda Ignatius Bahizi yaduteguriye inkuru ikurikira.
Ikigo cya leta gishinzwe imiti mu gihugu National Drug Authority NDA kivuga ko hari imiti y'amoko atatu imaze gukorwa n'abahanga mu bigo by'ubumenyi bitandukanye mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'icyorezo cya COVID-19 gihangayikishije isi yose. Uganda ni kimwe mu bihugu bya Afrika byibasiwe n'iyi ndwara, kugeza ubu imibare y'inzego z'ubuzima akabigaragaza ko abantu barenga 2,000 bamaze guhitanwa na COVID-19. Ayo moko atatu y'imiti arimo uwa Covidex wakozwe na Profeseri Ogwang Patrick wo muri kaminuza ya Mbarara, UBV01N wakozwe n'abahanga bo kuri kaminuza ya Makerere bafatanije n'ikigo cya leta gishinzwe ubushakashatsi ku ndwara za virusi, ubu urimo kugeragezwa mu bantu, hamwe na Covilis 1 urimo gukorwa na kaminuza ya Guru mu majyaruguru y'igihugu. Kugeza ubu umuti wa Covidex ni wo wonyine uri ku isoko, indi iracyari mu igeragezwa. Abias Rwamwiru, umuvugizi w'ikigo cya leta gishinzwe imiti NDA, yatangarije Ijwi ry'Amerika impamvu Covidex yemerewe gukoreshwa mbere yuko inyura mu nzira zose zemewe.
A herbal medicine can be used before clinical trials with caution.
Umuti w'ibimera gakondo wemererwa kuba wakoreshwa mbere yuko ugeragezwa mu buryo bwemewe, ariko ugakoreshwa no kwigengesera kandi uzirikana ko utavura. Niyo mpamvu tuvuga ko wakoreshwa kunganira ubundi buvuzi. Wibuke ko ukorwa mu bimera abasogukuruza bari basanzwe bakoresha kuva kera bivura ibibazo by'indwara zitandukanye. Igituma twe nka NDA tubigiramo uruhare nuko tuba dushaka guhamya ko ari nta kibazo watera ku magara. Ushobora gukoresha imiti ya gakondo wawe mu rugo nk'uko bisanzwe, ariko iyo bigeze kuco gukora umuti mu bwinshi kugira ngo ukoreshwe na rubanda rugari, aho biba bisaba ko tubigiramo uruhare rukomeye kugira ngo twemeze ubuziranenge bw'uwo muti.
So that's what we want to determine.
NDA ivuga ko Uganda iri mu bihugu bya mbere byifashisha ibimera gakondo mu gutunganya imiti ifasha abanduye COVID-19. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku magara y'abantu OMS ryo rivuga ko hari ibindi bihugu byo muri Afrika byatangiye ubushakashatsi nk'ubwa Uganda. Muganga Solome Okwale akorana n'uwo muryango hano muri Uganda.
We know that 9 countries are looking into this: Benin, Botswana, Cameroon, Congo, Gabon, Ghana, Kenya, Nigeria and South Africa. And in phase 2,
ibakabiki mu gice cya mbere, Uganda yageze mu gice cya kabiri cy'ubu bushakashatsi. OMS yisunze gufasha Uganda mu bushakashatsi kuri iyo miti yo mu bimera bya gakondo ishobora kuvura COVID-19. Ni igihugu kimaze gutera intambwe nziza mu gushyiraho uburyo bukwiye bwo gusuzuma imiti ya gakondo no kuyishyira ku isoko. Kandi OMS ifatanyije n'ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara, twashyizeho uburyo n'amahame byo kuyobora ibihugu mu gukora imiti yo kuvura COVID-19. Mu bihe bishize, Perezida Museveni yagiye anenga Abanyafurika bafite ubumenyi bwo gukora ibintu bitandukanye birimo n'imiti, ariko bagazinga amaboko bagategereza abanyamahanga ubuhanga kubakorera ibyo bakeneye byose.
It is a slave mentality. Recycling traditional medicine.
Ati iyo ni imyumvire y'ubucakara. Muri Afrika niho ubushakashatsi ku miti yo mu bimera bya gakondo bugomba gukorerwa kuruta handi hose, kuko aka gace k'isi duherereyemo gakikijwe na buri kimera cyose wakenera gukora imiti. Ubu buvuzi bw'imiti ya gakondo bwatunze basogokuru bugomba kongerwa gaciro biciye mu bumenyi kugira ngo tububungabunge.
So that we improve on them and preserve their use.
Museveni wahagurishije byo guteza imbere ubumenyi mu guhanga, yizeza inkunga y'amafaranga atubutse leta igiye gushora mu bintu byo guhanga imiti. Mu cumweru gishize yatangije uruganda rugiye gutangira gukora imiti ivura indwara zitandukanye hamwe n'urukingo rwa COVID-19. Umuvugizi wa NDA Abias Rwamwiru avuga ko 70% ry'imiti ikoreshwa mu gihugu ituruka hanze.
I think Uganda is taking a right path with our scientists and researchers.
Ati ndibaza ko Uganda irimo kuyoboka inzira nziza ikoresheje abahanga bayo yo kuvumbura no guhanga imiti itandukanye, akaba bishobora kuzadufasha mu kugabanya imiti tugura hanze. Ubu 70% y'imiti dukoresha mu gihugu ituruka hanze, bivuze ko ubushakashatsi ku miti itandukanye ari byiza ku gihugu kandi biduhesha ishema kubona abahanga bacu aribo bafasha iya mbere mu karere kose mu gushakira igisubizo cy'icyorezo cya virusi duhanganye na
this current viral infection.
Ministeri y'ubuzima igaragaza ko imibare y'abandura COVID-19 n'abihitana mu gihugu itangiye kugabanuka. Ibi babikesha gahunda ya guma mu rugo yo kumara iminsi 42 ubigeze mu cumweru cya 4. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, leta iherutse gushiraho umugambi wo gufasha abaganga baheza amashure kuja ku rugero rumwe na bagenzi babo mu bihugu vyo mu karere kugira ngo batange umwimbu mwiza. Uyo mugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu c'u Holland, ukaba werekeye amakaminuza atatu akomeye mu gihugu afise ibisata vy'ubuganga harimo kaminuza yegukira leta. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Elojwirikaneza.
Umugambi witiriwe nishe ya 240 uri mu rukurikirane rw'ibintu byinshi leta yashizeho mu gushira ku rugero rumwe inyigisho zitangwa muri za kaminuza kugira zise n'izibindi bihugu kandi zigezweho. Mu gisata cy'ubuganga, uyu mugambi ushikiwe n'igihugu cy'u Burundi wakozwe habanje ku ivyigwa vyerekana neza uko umuganga w'umurundi yo kuyiga kanonosora ivyigwa ku buryo n'abanyagihugu bahagirira koyoko. Muganga Joseph Nyandwa twari ikigo cy'igihugu cy'ubuvuzi NSP akaba no mubateguye uyu mugambi yatwiganira zimwe mu nkingi nyamukuru zibugize zirimo kuba umuganga azoronswa ivyigwa fatiye kungora neza abanyagihugu bazobajejwe kuvura kandi nabo babigizemo uruhara
gusubiramwo ukungine twahora dutanga ivyigwa kugira ngo umunyeshuri ari kariga habemwo ukuronka ubumenyi bigenda vyiyongera gushikaho ashikira kuri bwa bushobozi dushaka hanyuma tuca turondera ingene tuvyigisha nkuko ivyigwa vy'ubuganga vyigishwa mu makaminuza menshi yo kwisi atari no ngagusa mu Burundi vyigishwa hakurikijwe approche pedagogique mu cyongereza yitwa problem based learning. Umunyeshuri niwe ari hagati y'ivyigwa vyiwe, si umwigisha aba hagati y'ivyigwa. Hanyuma rero kubera yuko uwo muganga azoza gukorera mu banyagihugu no kumenya ingorane zirekeye amagara abantu z'u banyagihugu, tratongera ko ikintu cyitwa mu cyongereza COBS, community based education and service. Nukuvuga yuko ubu kwigisha umuganga si kumwigishiriza gusa mu amphitheatre na kominote itegezwa kumwigisha kubera ni hazoza gukorera azingorane zawe. Ya kabiri nuko ivyo bijana cyane n'ikintu cyitwa assurance qualité et bonne gouvernance. Twebwe rero twashyizeho amaserie ya assurance qualité ma faculté na bonne gouvernance. Iyindi nkingi yerekeye ibijyanye na genre, igitsina gore ni bake baba biga iby'ubwo buganga babyize nabo babandanya kugira ngo baronke ama diplome de spécialité. Iyindi nkingi yerekanye n'ubushakashatsi. Iyindi nkingi ijyanye no gutegura ivyigwa umuntu tuzokwigisha isha turavye n'ukungene azoronka kazi.
Sive abana bakize umuvugizi w'ishirahamwe gita ineza abarwayi mu Burundi Semabu ahamagarira leta kwitwararika ko abaganga bazoheza muri uno mugambi bakorera mu bitaro barimwo aho kumara umwanya munini muri za kabine zabo zigenga nk'uko bikunze kuba ku baganga b'abahinga.
Mugambi ni mwiza mugo niwe caba nk'abandi tubura kandi tubabona ya SMS specialist wabona ko ari induruga tubatore mu bitaro bya leta usanga baboneka imyanya minini mu bitaro byabo prive. Era usanga abanyokuru bacu bavaruguru badafise uburyo bashobora kwaronka kandi babagwaye babakeneye. Mba nawo bandi bo baforme ubumenyi babahawe n'igihugu. baba foroma kugira ngo baje kugwego baje gusahiriza baganga bari bake maze bafata imyifato ntiya babandi tubona kwitabera itaduhimbara bace baje kukivi bakore bace baje kugira makabina yabo inyigisho bahawe bazikamisha amahera y'umurengera tusanga n'abafisa mikoro make nabo bica bibagora kubatora ntibabe nk'abamedecine specialiste tubura ku bitaro bya leta ugasanga bakiye nk'abantu batatu gusa batanu ngo basanga iwabo na transe nkandi barabakiye.
Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Sanctus Niragira yemeza ko atanke kazo bimpinduka mu bijanye n'ingene abagwayi bitabwaho gusa yibutsa ko basigaye imitsi tari mike kuko abanyeshuri batanguranye n'uyu mugambi bakiri mu wa kabiri.
Imigambi bene iyi rafata umwanya kugira ngo bishikire abanyagihugu bo abene gihugu bose ariko murumva yuko icyo kibazo cyafashwe nkankama kandi ko ama universite yacu na cyane cyane ibyo bisata bijejwe gutunganiriza abo bene gihugu biri ku kivi murumva ko turiko turigisha abanyeshuri bacu kugira ngo bashobore gutorera inyishyurizo ngorane kuvuga umuvuze ati bagiye kuronka gahengwe kuri ivyo ko batwihuse tuvuze ko ejo bazaba barosa gahengwe ariko murumva yuko abanyeshuri bahereye mu wa mbere biga bakoresheje ubwo buryo ubu ntihenze bageze mu mwaka wa kabiri aho bazorangiriza ayo mashure twizeye neza ko tuzoba dufise abaganga abavuzi bafise ubuhinga n'ubumenyi bukomeye cyane.
Uyu mugambi werekeye amakaminuza atatu arimo iya leta hamwe na kaminuza zibiri z'abigenga. Uburundi kiracyari mu bihugu bifise abaganga bake baba bahinga canke abaganga bavura indwara zose muri rusangi bazwi nk'abagenéraliste mu Gifaransa. Mu gihe ikigo cyabo ni cy'itamagara y'abantu OMS kivuga ko abaganga bari hagati ya 2 na 3 badahagije ku bantu igihumbi muri ico gihugu ho ico gitigiri c'abanyagihugu bakurikiranwa n'umuganga ari munsi y'umwe muri rusangi. Eloge uri kaneza ijuri ya Amerika.
Ijuri ya Amerika uno munsi kwa Mungu turasozera indwi twari twahariye isabukuru y'imyaka 25 iheze igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda ca radio yanyu gitanguye kubashikiriza ibiganiro n'amakuru nkuko mwagiye muravyumva muri nondwi yose twarahaye akanya impande zitandukanye aho zagiye ziragaruka kuco zigona kubikorwa vyacu vyo kuva mu 1996. Mu gusozera inondwi twashimye kwisozerana n'amenyesha makuru bacu batacemerewe gukorana natwe mu Burundi kuvaho leta yugariye FM zacu. Mu bo natumiye harimo Jean Bosco Ndarurinze yahoze adukorera mu ntara zitandukanye z'Uburundi na cane cane izo mu buraruko hamwe na Diane Ndonse we yakorera ahanini ku murwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura. Baragaruka ku ntambamyi bahuye nazo igihe bari bagikorera ijwi rya Amerika n'ico ahanini ino radio yanyu yabunguye mu mwuga wabo.
Jewe byarangiriye akamaro cyane gukorana n'ijwi rya Amerika twakoranye ivuye mu radio ikorera ngaha mu Burundi nkora mu Kirundi no mu Gifaransa ariko ngiye mu ijwi rya Amerika nshankora mu Kirundi gusa. Ni byashotse binyorohera gose gushira ingufu ku rurimi rumwe gusa kandi ari iradiyo nk'iyo hari ibintu nize cyane haba mu buryo bwo kwandika amakuru neza kwandika amakuru mu Kirundi ciza hari n'ikindi nahigiye cyane kijyanye no gukora inkuru z'umwimerere byarafashije cyane gutera imbere mu mwuga kukora neza no mu kungura ubwenge ingene umuntu ashaka gukora amakuru neza kuko amaradiyo nk'ayo sico kimwe ni radiyo ziba zisanzwe zikorera ngaha mu gihugu aho inkuru igira igarukira ngaha mu gihugu iwacu gusa. Hariho n'ikindi nashoboye kumenya Uburundi narose akaryo ko kumenya Uburundi cyane mu ntara zitandukanye kumenya Abarundi ingene babayeho urashaka kuba mu gihugu mugabo utakizi utazi n'abo mubana burya mugadaro sakaje ko kumenya Abarundi ingene babayeho kumenya ibazo bitandukanye by'Abarundi kumenya icyo Abarundi burya ko ibyo bashoboye no kumenya icyo bakeneye nararose umwanya wo kuba bamwe cyane gose hama no gukorana n'ijwi rya Amerika nyine hari byinshi nyine byanyunguye haba mu bijyanye kuko murabona nk'abantu mukorana mutari ku masaha amwe akaba isahinzwe no mu Burundi akaba ari mu gatondo hiyo I Washington twe tugeze kuryama namwe mukaba mutanguye akazi donc gukorana n'abantu bari mutari ku masahamwe nubundi burambe bw'akazi nari kondunguka cyane n'ubwo bituma ukora no kuri ine dukunda kuvuga ngo ukora kuri pression gukorera kuri gukora wihuta biri mu byatumye ngira nabyo ari ibindi ubundi burambe bwo kuzinguka cyane
tunagushimiye no muri imyaka twakoranye neza by'umwihariko wewe ico kiganiro twaragikoranye cyane warakerebuka izo nkuru z'umwitse z'umwihariko zidasa n'izindi waraduhaye nyinshi ahangira ngo bakunze bijuru rya Amerika ndabibutse muri buka nk'inkuru zitandukanye z'abakobwa bo ku misozi yo mu ijenda bavuga ati umusozi wararuzo ntibarongogwa imuramvya umuntu yakura amenyo ni inkuru wagenda ukumva ko wadushikiye mu ntara ikibazo c'amatongo yo gushingura mwababo ibubanza ni inkuru vyumvikana ko wagiye aho igihugu kakimenya gusumbya tugushimire cyane rero kuri iyo ntererano yawe waterereye ijuru rya Amerika mu gutuma ishika ku misozi itandukanye Jean Bosco ndarurize kubwawe nawe ijuru rya Amerika mu myaka 25 imaze harimo itari mike waterereye kugira ngo ishobore gushika aho igeze ubu ino sabukuru yivuga ku iki ni sabukuru wakiriye gute mwakoranye gute niyo radio mutagikorana mugabo tukizera ko umwanya n'umwanya mushobora kongera gusura gukorana
ego Diane je ubwambe nagira ngo mbanze nkeze radio y'u Rwanda America ndaheze n'abakozi bayo muri ku kivi uno munsi cyane cyane ko mwabandanije gukorana aho bitagiye biroroha cyo rero nko Diane yabivuze nungukiye cyane kuri radio y'u Rwanda America ni radio ninjiyemo mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 nza kubandanya ntakorana nayo itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu hari mu mwaka wa 2019 icyo gihe niho bashowe leta yafashe inyungu yuko tutosubira kubandanya dukorana niyo radio ariko rero imyaka ine yagiye guhera yari yasa niyigira ihere habuzemo nk'amezi abiri gusa yewe nungukiyemo byinshi kuko ubwa mbere ni radio twakoranye mu gihe kitari cyoroshye mu ntara ya Kirundo ibyari byoroshye haba mu Burundi bwose Kirundo yari inzira iciri kwira cyamwe abantu bahunga mu nyuma ibazo biraba ibitari bike hagati y'u Burundi n'u Rwanda tugashima ariko no musiko uko tuvyumva bisa n'ibiriko biratora inzira nziza icyo gihe ntibyari byoroshye je rero icyo nahigiye ahanini novuga ko nahigiye ubumenyi budasanzwe mu kurondera amakuru inkuru zitosoye ariko haba mu bihe bidasanzwe no mu bihe bigoye ico narakibonye gose ko nagihawe n'ijwi rya Amerika ariko kandi ijwi rya Amerika naragiye gukora inkuru ziha ijambo abantu bose kuryo bwuko impande zose zishobora kumva ko zishimye ko byaronse ijambo inkuru ikaba ari inkuru yuzuye ibyo nibitari bike nubuga ko naronse ku ijwi rya Amerika kandi no shobora kuvuga naronse ku ijwi rya Amerika nuko ijwi rya Amerika ari yo radio ya mbere mpuzamakungu yashobye kwiyumvira kurungika abamenyesha makuru hagati mu gihugu mu Burundi bakabona yuko hariyo inkuru kandi dushobora kuba zogira akamaro ku rwego mpuzamakungu zivuye hagati mu banyagihugu bato bato hariya mu gihugu hagati mu Burundi ibyo rero byara biri mu bintu ntashobora kwibagira ku ijwi rya Amerika kuko n'akantu novuga ko ari akabijya bazanye ugeranije n'izindi radio mpuzamakungu zariko zirakorera mu Burundi ni byinshi cyane twovuga ku ijwi rya Amerika twahunguki kuko uno munsi turabona ko umuntu afite ikintu yongeye ko inyuma y'imyaka twakoranye gisumba uko twari tumeze imbere
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM chenda ni chenda.
Nawa dukulikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ijuki Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kawino gaduce dusozera ibiganiro n'amakuru twa twafitiye muri kanukanya dushimire abagize uhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri micro mari kumwe na Joe Diana ni nahaje Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu yakoze twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubipfuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.